murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye Imana ikingura, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya 28, ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2019. Nimujye ku mirongo migufi mutwumvire kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Uyu ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari. Mu makuru yo mu biyaga bigari, turavuga ku bana b'abanyeshuri baraye bafunguwe mu Burundi.
Kigitifuzo nyamukuru y'uhugwo gikomeye nuko musubira ku ishuri kuko aba a nibo bajiji bejo nibo bamenyesha makuru bejo nibo bamustanteri bejo none batse ariko bariga bazatacobamari
tubasabira amahoro kuko boronka amahoro bagasa ku ishuri.
Uyu ni umubyeyi w'umwe mu bana baraye batashye bavuye muri gereza mu Burundi. Naho mu Rwanda, leta irategura inyigo y'ubutaka ishingiye ku ikoranabuhanga. Amakuru yo mu biyaga bigari ariko arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Waramutse neza Aloyi.
Waramutse Thomas, turahera aha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump asaba Uburusiya kuva muri Venezuela, ni nyuma yaho abasirikare b'Uburusiya bashikiye muri ico gihugu. Abajijwe ejo kwa gatatu nimba Amerika izorungika abasirikare kwirukana abo basirikare b'Uburusiya, Perezida Trump yavuze ko imikenyuro yose ishoboka kandi ko Uburusiya buzi neza ko Amerika ishobora kugira ico ikora. Trump yabishikirije abamenyesha makuru ari mu biro bye White House ari kumwe na Fabiana Rosales n'umufasoni wa Juan Guaido, yitangaje ko ari we perezida w'imfata kibanza wa Venezuela mu rugendo yari yagize mu biro kwa perezida. Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitari bike byemeza ko Guaido ari we perezida w'imfata kibanza mu gihe Uburusiya bushikiye perezida Nicolas Maduro. Guaido muri Venezuela jo kwa gatatu yasabye abanyagihugu biwe bamuyoboka kuzoja mu mabarabara ku munsi wa gatandatu kwiyamiriza icikagurika ry'umuyaga nkuba muri ico gihugu cyose. Abategetsi muri Mozambique nawe hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanga ifashanyo ntibariko baroroherwa guhangana n'ibyononekaye hamwe n'abantu bakuwe mu byabo n'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyiswe Idai kandi kiza cyakorera ngo naco cyatanguye kwibonekeza. Abajijwe amagara y'abantu bashikirije jo kwa gatatu ko abantu batanu bamaze kugaragaza ko banduye korera mu gisagara cya Beira cyasinzikaye cyane kurusha ibindi muri Mozambique, Malawi na Zimbabwe mu ndwi iheze. Iyo mvura yarasambuye kandi inyubako z'ico gisagara harimwo n'ivyuma bitanga amazi. Igisagara c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu OMS kivuga ko incancu za korera 900,000 zitezwe gushika muri ako karere muri iyi ndwi. Naho umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yashikirije ku munsi wa kabiri ko amakungu akwiye kunyarutsa kurondera uburyo bw'amafaranga yo gufasha ibyo bihugu bitatu byo mu karere ka Afrika yo mu manuko byasinzikajwe n'iyo mvura. Ubwicanyi ku bantu 160 mu mihana yo hagati mu gihugu cya Mali bwatumye impande zibiri zacanyemwo zitangura kwiyunga no kwiga kubana. Ibyo byashikirijwe n'intumwa ya ONU ku wa gatatu. Ishyirahamwe mpuzamakungu rero ko riratohoza kuri ubwo bwicanyi bwabaye ku itariki ya 23 ukwezi kwa gatatu mu mihana y'i Ogosagu bwakorewe aborozi bo mu bwoko bw'abafulani babwegeka ku bahigi b'abagodone. Iyo miryango bari basanzwe ari ababanyi kandi banyu babana kuva na kare nkuko byavuzwe na Mahamate Salef Anadif arongoye umugwi wa ONU wa MINUSMA ujeje kubungabunga amahoro muri Mali. Asaba ibiganiro hamwe no guhuza kugira habe gusubiza hamwe inyuma y'ubwo bwicanyi bwahitanye abagore n'abana ku bwinshi bishwe batemaguwe n'imipanga. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Amnesty International ryagiriza leta ya Siriya hamwe n'abo bicuditse ejo kuwa kane ko mu kwezi guheze bagabye ibitero by'indege ku bitaro no ku mashuri mu ntara ya Idlib irimwo abarwanya leta muri ico gihugu. nayo ishiramu ryo muri Siria iharanira gato ya kamuntu rivuga ko ibitero by'indege za leta kuva mu kwezi kwa kabiri mu ntara yo mu buraruko bushira uburengero byahitanye abasivile bashika kuyijana na 70 abandi bihumbi barahunga ingo zabo. Amnesty ivuga ko ubiko bw'amaraso muri ibyo bitaro hamwe n'ishuri mu ntara ya Idlib byasambuwe. Amnesty ivuga kandi ko ibyo ibifitiye ibyemezo by'amaraporo yavuye kubyabona hamwe n'amakuru yatorokanijwe hirya no hino ku masanamu ya za satellite. Mukuru w'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere muri Korea y'Epfo yashikirije abashinga amateka kuwa gatatu ko Korea ya ruguru kikibandanya kuba intambamyi y'umutekano wa Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse. General Robert Abrams yavuze ko Pyongyang ibandanya ikora ibigwanisho bya nuclear na misile biteye kubiri n'ivyo indongozi ya Korea ya ruguru yemereye amakungu ko azosambura ivyo bigwanisho. Kim Jong-un yabwiye Perezida Donald Trump mu kwezi kwa gatandatu kumwaka uheze mu mubonano bagiraniye i Singapore ko agiye gusambura ibyo bigwanisho mu izinga rya Korea. Trump yatahutse Washington atangaza ko abantu bose bagiye gutekana muri Amerika kandi ko atakongera kugira ubwoba bwo guterwa na Korea ya ruguru. Inama igira kabiri yahuje abo bategetsi babiri Perezida Trump na Kim i Hanoi mu kwezi guheze nayo yarangiye atamasezerano ashitsweko mu gihe mwanye politiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanguye kuvuga yuko urugendo rwa Perezida Trump n'umubano yagiranye n'uwo mutegetsi ataco byavuyemo.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, muracyumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari rero. Nyuma y'iminsi irenga 10 bari bamaze muri gereza, abana b'abanyeshuri batatu bari bagifunze mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi mu Burundi baraye barekuye by'agateganyo. Jean Bosco Ndarurinze araduye inkuru irambuye.
Aha ni muri karitsiye ya Runanira mu gisagara cya Kirundo, ababyeyi abana n'ababanyi ba Ngabire Eliane, umwe mu bana barose umwidegembyo w'agateganyo, bari bamurindiranye igishika. Kiza Michelini nawe nyene arashitse mu muryango, bari bamutegereye kugira bakumburukanye inyuma y'iminsi irenga 10 afunzwe.
Koresha baragufunguye n'udomeye ko kishabaga
koresha nadi
Michelini.
Mu miryango yose y'abana ko ari batatu bari basigaye bafunzwe, muri ndwi bari bahagaritswe karakanyamuneza.
Turimo turavuga ati muraga heza gigwa Imana nishima n'uwo muntu mwagize Imana izomuheza gire cyane n'uwo mubyeyi abarekuye Imana imuheza gire
nukure turishi nta nicyo twumva dufise tuzoha Imana. Imana ihabwe icyubahiro, nukuri twari tuzi ko batazogaruka ariko nukuri kubona tubabonye Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze, muragize neza ababyeyi.
Ibintu biranezerewe rwose, birahembaye. Hari rungu urabona aho kana konga ukajya nujya hetse abose bari n'abana b'uwo ubu yava ku ishuri agashyira akanamufasha akamufasha no kubakarabisha cyakaje no kuboma, ariko urabe nk'ubu asha mutamwe akagahinga kayitera.
Ako kanyamuneza baragasangiye kandi n'abashingwa manza bariko barabakurikirana. Maitre Prosper Nyanzira ni umwe muri bo.
Ibihugu byabo yaduteye akanyamuneza kuko n'abana ubona yuko naho bari baragirizwa ibyo byaha, ari abantu ubona kumenya ngo barafite kazoza kuko abo bana bose nibo ibyo bitabo byanditswe hano kubera mu gifata amanywa nibo bari responsable y'ibyo bitabo. Amambere umwe muri bo icegera cy'umukuru w'ishuri ryabo biga mu y'indwi, rero n'akanyamuneza ntangere na cyane cyane kuko tubona nabo nyine ariko baramwenyagura.
Uwo mushingwa manza arashima ko barekuwe kugira babandanye amashuri. ni icyifuzo asangiye n'ababyeyi babo bana.
Iyo icyifuzo nyamukuru y'ubwo gikomeye nuko basubira ku ishuri kuko aba a nibo bajiji beje nibo bamenyesha makuru beje nibo bamustanteri beje none batariko bariga bazacobanacobamari
tubasabira amahoro kuko boronka amahoro bagaca ku ishuri bagasubira ku ishuri nk'abandi bakifana n'abandi ko bagatera imbere nyine bakaguma bi mugabo kandi ibintu ndimo ndababwira ni kubera huko ntibazosubira inyuma kubera ibibazo abandi bari mu bibazo nabo batabikoze ababyeyi bariya nyine abarezi babo bakasubiriramo kubera batabyize bakashobora bakamenya nk'abandi bakimikira mu munani ibyo rero nje twabasaba Imana izobahezagire ibaho umugisha.
Abana batatu Micheline, Eliane na Belize barekuwe bari bahagaritswe ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu na parke ya Kirundo bakurikiranwa ku cyaha cyo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu iri muri kimwe mu bitabo bakoresha mu kwiga. Bose hamwe barindwi abigeme batandatu n'umwana w'umuhungu umwe. Uwo muhungu yaciye arekurwa kubera ko atari bwakwize imyaka yo gukurikiranwa ku cyaha n'ubutungane. Nyuma yo kumvirizwa batatu barahawe kwidegembya by'agateganyo Sentare Nkuru ya Kirundo imaze kubyihweza ishinga ko aba batatu bubandanye bakurikiranwa bapfunzwe bagiye guhabwa umwidegembyo w'agateganyo nk'abandi bavuye mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi aho bari bungururijwe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri komine Nyanza Lac mu bumanuko bw'u Burundi abarundi bari barahunze mu 2015 batahutse barasaba leta kubitaho. Ni inkuru ya Krisi Munezero.
Ifashe ku rushyiramo cyo dufata mu nda n'ubuzima bwacu buracyuragirika ntiturare ukuntu bagarara neza.
Aho muri zone Muyange imwe mu mazone ya komine Nyanza Lac abahungutse barashimishwa nuko bagarutse mu Burundi kuko mu gihugu cya Tanzania aho bari barahungiye ubuzima butari bushemeye. Ariko rero kuri bamwe umwizero bazananye ko bagiye kubaho neza n'imiryango usa n'uwatakaye. Ubukene n'itotezwa rya bamwe mu basangwa rituma abo bahungutse biyumva nk'abakosheje kubona barahunze. Happiness ni umubyeyi w'abana indwi asanzwe baho muri zone ya Muyange.
Tukiza baradusanga no kumupaka kudutegera bakatubwira muraje mu gihugu cyacu tugiye kubakurikirana ababanyi cyangwa basigaye mu gihugu baca babandanya baducokora mwe mwari mwagiye gukora iki niwe mwaguma ngaha nk'ubu babonye turiko turavugana namwe bariko barakurikirana bari bataye igihugu twe twasigaranye kuba atariko baradukurikirana haca tubaho natwe umutekano wacu umutima wutunze kandi twavuye hakurya tuvuze ati turatashi iwacu.
Adestina ni umusangwa waho muri zone Muyange nyine kubwiwe nta wahungutse atoteza ariko ntahakana ko hari abandi basangwa babigira agasaba ko bofatwa nk'abandi barundi.
Twaranezerwa no kuba barahungutse kuko nabo nyene ni bene gihugu sindabatoteza sindimo. Igituma abatoteza sikindi umva bakoma bavuga ngo nakungene bari gutanga igihugu ngo bagahunga Tanzania ariyo mpamvu ngo badakwiye kuronka gafashanya. Niko ayivuga mu bisanzwe barakwiye kuronka kuko ubuzima bafite si bwiza.
Abo bahungutse baratumwikomo kubajejwe intwaro bandika basangwa mu gihe haba habonetse imfashanyo igenewe abahungutse. Bano bakenyezi bemeza ko bimaze kuba inshuro zitari nke.
Kuva duhungutse nta n'ikintu kiraza n'abantu tuba tubonetse abakuru bacu ntibagenda bato turabisize ko abandi twebwe abahungutse batubwira ngo yuwe ni ngizoza ngo hanyuma ngo ibamenye
ninde bibabwira
abakuru. Oya nitubesa nta n'ikintu niki turaro bari geze kuzana imbuto y'abahungutse yatironka abasangwa
cyonyene
bigeze yuko kandi amazi yo no 10 ukayibura
ndetse
nagiwa mura
ribarikiye
twebwe abasangwa badukoma gusa ngo twa twataye igihugu twebwe tukicara uko izifashanye ziye tukumva ngo ishyirahamwe kanaka riraje gufasha abahungutse mugabo atahungutse nibo babironka bakaca batubwira ngo mweho nimwari mwataye igihugu haronka batahonda.
Abo bajeje intwaro badema ku rutoki nabo bahungutse barahakana ko ata amafaranga batangisha kugira ngo bashire ku rutonde uwuhabwa imfashanyo. Nyanzwi Nestor umwe mu barongo uyu mutumba Muyange avuga ko ababagiriza ko babakumira ari ukutamenya.
Nk'icyo bavuze ati hari aho babonamo abasangwa kenshi hariho amashyirahamwe akunda kuza kuraba bajya abantu batishoboye abavuga ati uno munsi bakeneye ko bandikwa abasangwa batishoboye kugira ngo nabo babagarukireko nk'ajya abantu usanga ari abapfakazi banyamema n'abandi rero nk'iyo babonye hari usabo ucumenga ibyo bari bagenewe byace bihabwa abasanga mu gihe bagenewe ntizigera bihabwa abasanga kubera umuntu atafite rya rupapuro aba yarahungukiye mwabo bantu ntaronkamo icyo gituma ata mahera dushobora kubasaba
mu gihe biboneka ko bari mu bukene abo bahunguke bo muri zone ya Muyange muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba barifuza amashyirahamwe yubafasha kuronka ingurane kugira baronke imitahe mu kurindira abenshi baba baracingero mu mirima y'abarundi twamenyesha ko komine Nyanzarake ari ya mbere mu ntara ya Makamba yakira abarundi benshi bahunguka na cyane cyane bavuye mu gihugu cya Tanzania kuva uyu mwaka w'2019 utanguye iyo komine imaze kwakira abahungutse njanyindwi na mirongo ibiri na babiri ku bihumbi bitatu n'ijana na mirongo ine bahungutse bashikira mu ntara ya Makamba bakaba ari abafashijwe na Leta z'u Burundi na Tanzania hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe impunzi HCR muri komine Nyanzarake Christine Munezero ijwi rya Amerika
mu Rwanda Leta yatangiye inyigo ishingiye ku ikoranabuhanga ku butaka buhingwa umugambi ni ukumenya neza uburumbuke bwabwo kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera. I Kigali umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Ufatiye ku bisobanuro bya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, iyi nyigo bari higamije kumenya imiterere y'uburumbuke bw'ubutaka bw'u Rwanda iraza yunganira yari isanzweho. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda igasobanura ko iyi nyigo izakorwa ku butaka bw'igihugu cyose hakajya hamenyekana imiterere yabwo. Igihingwa kijyanye na buri karere n'ifumbire yacyo mu gihe kubusanzwe ngo byakorwaga ku rwego rwo hasi nabwo ku butaka buke mu buryo buciriritse. Bwana Jean-Claude Musabyimana umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda yabwiye itangazamakuru ko iyi nyigo izagaragaramo ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru rigamije kunganira indi nyigo yariho. Yavuze ko kugeza ubu hagikoreshwa ikarita igaragaza imiterere y'ubutaka bw'u Rwanda, iyo karita ngo yakozwe mu 1980. Kuri ubu rero ngo bigomba kuba ari ikinyuranyo.
Icyo gihe bakoreshaga ubuhanga, ntabwo twafite amafoto ya satelite nk'uko tufite uyu munsi. Ntabwo dufite amafoto aeriyeni nk'uko tuyakoresha uyu munsi. Ntabwo dufite gukoresha radari nk'uko tuzikoresha uyu munsi, ndetse n'andi masonde areba mu butaka ku buryo bworoshye kandi no ku buryo bwihuse. Uyu munsi rero turagira ngo noneho iyo update ikorwe, noneho ariko dukoresheje noneho ikoranabuhanga rigezweho uyu munsi, haba mu kureba kubusirwa mu kureba ubutaka, haba ndetse no mu gukora analyse cyangwa gusesengura ibiri mu butaka. Noneho tugakora database idufasha kumenya icyo buri butaka bwose bukenewe bitewe n'aho buri, ndetse tukanongera igice cyo gukorera uko kingana.
Kuri Bwana Jean-Claude Bucagu wungirije umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB, akavuga ko muri iyi nyigo bagiye kumenya n'izindi fumbire ku bihingwa ubusanzwe batakoreye inyigo. Uyu mushakashatsi mu by'ubuhinzi akavuga ko kugeza ubu inyigo zakozwe ku mafumbire y'ibihingwa by'umuceri n'ibirayi. Yasobanuye ko kandi muri iyi nyigo yunganira yariho hari ibibazo by'ibanze bagomba kwicarira bafatanije n'impuguke.
Ikindi kandi gikomeye muri ibi ngibi ni uko tuzakora uburyo tuzajya dukora ubu butaka turabushyiriyeho ifumbire umwaka ku mwaka. Ese ni ngombwa gukomeza gushyiraho ifumbire nyuma y'imyaka ibiri umuturage yashyizeho ya fumbire ihagije? Abantu turi kumwe impuguke mu butaka turaza gukorana kugira ngo turebe ese bwa butaka bufumbi inshuro ebyiri, bwa butaka bwagiyeho imborera, bwa butaka bwagiyeho ishwagara, ese bukeneye guhora bufumbirwa umunsi buri gihembwe cy'ihinga, cyangwa bwagiye bufumbirwa rimwe mu myaka ibiri cyangwa rimwe? Ibyo ni byo bibazo tugomba kwicarira tukareba, noneho tugagira inama umuturage icyo gukora.
Hirya no hino mu Rwanda mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ibibazo by'urusobe mu rwego rw'ubuhinzi birimo n'iby'inyongera musaruro zidahagije ubundi n'iza ntazo ku bahinzi. Byumvikana ko inyigo igihe yaramuka ikozwe kandi igashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, hari benshi bishobora kugoboka mu rwego rw'ubuhinzi n'ababarimo.
Ariko buriya tubonye imvaruganda ituma ubutaka bugabanya ubusharire, byatuma natwe tujya tubona umusaruro kimwe n'abandi, nk'uko hirya no hino ku maradiyo twumva bari kuvuga, kandi tunabigirira kuri za televiziyo ukuntu abandi beza.
Gusa nyine ikibazo cy'ifumbire cyo kirahari, umuceri wabaye umuhondo kuko warugeza igihe cyo gucanura
ubwo bisaba agafumbire kitwa ireko gushiramo kugira ngo umuceri ucanure ubwo rero wabuze umuceri wabaye umuhondo ifumbire nta
kibazo turi kugira inyongera musaruro turi kubona bari kuduha noneho ziri kuba ngeye tukaba tubona dukeneye guhabwa inyongera musaruro ihagije mbega kugira ngo tugire umusaruro urumbutse
umve sinange ngenyine niriwe mu gishanga mbagara nabandi hirya numvaga harabaga bari hirya kuvuga ati twabuza gafumbire kanyuma
inyigo izareba imiterere y'uburumbuke bw'ubutaka bw'u Rwanda ubutegetsi bw'u Rwanda butangaza ko izamara igihe cy'imyaka ibiri niharagaragazwa ingengo y'imari zayigendaho kugeza ubu imibare iragaragaza ko abari mu rwego rw'ubuhinzi mu Rwanda babarirwa muri 70%. Imibare itangwa n'ubutegetsi kandi iragaragaza ko buri mwaka u Rwanda rwasohoraga miliyari z'amafaranga zibarirwa muri 5 mu kugura inyongera musaruro. Inyigo izakorerwa kuri hegitari z'ubutaka 50,000 zizakorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi. Eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kuba bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba urumwe mu bo twatumikiye, niba urumwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 4491 3 turagutumiye.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima. Mu Burundi abahanga mu by'amagara y'abantu bavuga ko mu bubatse ingo hafi 15% bafite ingorane zo kubyara. Muganga Audace Nsabimana ukorera mu bitaro bya gisirikari bya Kamenge mu gisagara cya Bujumbura arasobanura ikibitera n'ibyo bakora kugira ngo birinde ubugumba. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse uri Bujumbura.
Muganga Audace Nsabimana atangura sigura icyari cy'ubugumba n'igihe abubakanye botangura kugira amakenga yabwo.
N'igihe abubakanye baba batagize amahirwe y'ukuronka ikibondo kandi bacyifuza. Ariko rero uko abahinga babisigura bavuga ko bisaba ko umuntu aba yarindiye n'imiburiburi imyaka ibiri abantu babana neza kandi ataburyo kugwanya kurondoka baba ariko arakoresha imwe bita mu gifaransa contraception.
Mu gihe abubakanye bataronka umwana bamwifuza ingorane ironderegwa muri bose nubwo umukenyezi ari wafise uruhara runini kuko ari we yibungenga ikibondo.
Hari igihe dusanga uruhara rw'umugabo ugasanga ibitomo ivyiwe ugasanga ni hagati ya 20% na 30%, ariko nkuko mubizi umugore agira uruhara runini cyane. Hari igihe dusanga byavuye kuri we hagashika 50%.
Niwe ahanini rero twavuga yuko ingorane zo kutabyara ahanini ko ziva ku mukenyezi.
Oya, si icyo nashatse kuvuga. Nashatse kuvuga mu bisanzwe dufate nk'akarorero kurima, ni kuvuga aya kurondoka ni nko kwimbura ibyo warimye. Kuvuga umugabo arazana imbuto, umugore akazana imbuto, ariko iruhande y'ukuba umugore yazanye imbuto arafite niwe nyine n'umurima. Ni kuvuga za mbuto naho zoba nziza zidafite aho zikurira, umva ko hacaba ikibazo. Nicyo gituma mvuga ko uruhara rw'umukenyezi ari runini cyane, ariko si kuvuga yuko n'umugabo atangora nzotuma batarondoka ashobora kubwira.
Muganga Audace abandanya asigura bimwe mu bituma umuryango utarondoka bivuye ku mukenyezi.
Hariho kuba afise tujya dusaba tw'imbuto tudatanga imbuto, ashobora kuba afise tujya duhora duhuza dusaba tw'imbuto n'igiteko tutameze neza ngo dushobore kureka intanga z'umugabo zikemwa hamaze ihure n'ubuto bwiwe. Ashobora kuba afise igiteko kitameze neza bimwe bita malformation, cyangwa ugasanga cyaragize ibibazo muri cyo ameze nk'ahazivye byo bita sineshi. Arashobora no kuba afise ikibazo cya kol rwagwinjiro rw'igitereko ugasanga rwaragwaye barazivye niyo aranguye amabanga yabubatse n'umugabo wiwe mbuto niziheza ngo zishikire rwiwe canke arashobora no kuba afite ingorane yo mu gitsina kiya gitsina bita vaje ugasanga naco ntikimeze neza n'amabanga ntashoboka
ishoboka ko umukenyezi atagira ingorane nimwe ariko ikaba iri ku mugabo kandi ikabuza kurondoka
ku mugabo naho hari gihusanga ari umuntu yagwaye ugasanga imbuto ntazafise canke arazifise mugabo ntizimeze neza canke biganashika akanzi bazifise zimeze neza mugabo imihora ituma zisohoka uzize guhura n'urubuto rw'umugore wiwe yarazivye zidashobora kurengana
mu gihe abo bubakanye bivuje muganga avuga ko kenshi bavugwa izo ngorane zigahera ariko ikibazo nuko mu bafisi izo ngorane benshi muri bo bativuza canke bakivuza nabi
nasanzwe nkorera ndabona ko nikintu menga nikintu nuvuga ko ari nk'iterabwoba ku mukenyezi canke ku mugabo kenshi abo bantu biragoye ko baronka kuko umugabo haragiye atangura kurungi ku mukenyezi we umugabo akibaza ati wewe imyaze neza karungi ku mukenyezi ariko nawe niyaje kwivuza ntahita atumbereza ku ikibazo ciwe haragiye atangura kuvuga iby'umugongo kuvuga ibyerekeye kubabara yari mu mihango ngebita kuja mu butinya nka ariko bamubaza neza ugasanga ingorane nyamukuru no kutarondoka guko imbere yo kuvura ikigenzo umuntu twebwe abaganga turabanza kumubaza imibereho ya kahise hari nk'umukenyezi turamubaza kwamaze kwibungenga cyangwa amaze kuvyara aho rero niho ucumenya yuko ikibazo nyamukuru ari kibazo kirondoka
muganga Odasa Bimana asaba ko umuntu afise ingorane y'amagara muri rusangi akwiye kwihutira kuja gusiguza abaganga Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho sporo n'imikino ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Fidel Niyongabo
Amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo duhere ku yerekeye umupira w'amaguru aho Callum Hudson-Odoi umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umugwi Chelsea mu Bwongereza yaserukiye ubwa mbere mu gwi serukira gihugu w'Ubwongereza mu kino gwahuje uwo mugwi n'umugwi serukira gihugu wa Montenegro ku munsi wa mbere w'inyindwi Ubwongereza bwataye insinzi y'ibitsindo bitanu kuri kimwe cha Montenegro umugwi akinira Chelsea wemeye kumugira inama inyuma yuko ari mu bakinnyi babirabure batari bake bari mu mugwi serukira gihugu w'Ubwongereza batuswe n'abarorerezi b'igihugu cha Montenegro babahori baragiruko bagwaba basemerera amajambo yigana inguge ivyo vyari vyashikiye Callum Hudson-Odoi afise imyaka 18 muri iki gihe mu rukino rw'igikombe cha Europa League rwari rwahuje umugwi wiwe Chelsea n'umugwi Dynamo de Kiev ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA ririko riratohoza ivyabaye ico gihe ishyirahamwe UEFA rivuga ko ririko riratohoza kandi ivyabaye igihe Ubwongereza bwahura na Montenegro ku munsi wa mbere mu ntumbero yo gufatira ibihano umugwi serukira gihugu w'ico gihugu Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tukivuga ku makuru yerekeye umupira w'amaguru Lucas Hernandez umukinyi w'umufaransa kini inyuma mu mugwi w'umupira w'amaguru Atletico Madrid wo mu gihugu ca Espagne yateye igikumu ku masezerano y'imyaka 5 n'umugwi Bayern Munich wo mu gihugu c'Ubudagi umugwi Bayern Munich wamuguze imiliyoni 80 z'amayero Hernandez afise imyaka 23 muri iki gihe ari mu bakinyi bo mu gwisa ukira gihugu bo mu Fransa batsindiye igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka uheza w'2018 azokwitaba umugwi Bayern Munich ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi Hernandez yakiniye umugwi Atletico Madrid inshuro 67 amaze gukina mu mugwi serukira gihugu bo mu Fransa inshuro 15 Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turangirize ku nkuru yerekeye tennis aho umukinnyi wa tennis wo mu gihugu cya Serbia Novak Djokovic yatsinzwe na Roberto Bautista wo mu gihugu cya Espagne mu nshuro ya kane y'ihiganwa rya tennis rya Miami Open ririko ribera muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika Roberto Bautista yamutsinze mu maseta abiri kuri atatu kwinota rimwe kuri atandatu ndwi kuri atanu n'atandatu kuri atatu Djokovic amaze gutsinda iryo higanwa inshuro zitandatu imbere yaho Kylie Edmond wo mu Bwongereza yatsinzwe mu nshuro ya kane y'ihiganwa rya Miami Open na John Isner wo muri Amerika mu maseta abiri ku manota ndwi kuri atandatu na ndwi kuri atandatu ku ruhande rw'abafasoni Petra Kvitova wo muri Repubulika y'Abacek azi ubwa mbere muri iki gihe ku rutonde rw'abakinnyi ba tennis bakomeye cyane ku isi muri iki gihe ku rwego rw'abafasoni yatsinzwe na Annette Contaveit wo mu gihugu cya Estonia maseta 2 kuri 1 ku manota 3 kuri 6 6 kuri 2 7 kuri 5 bwa mbere Contaveit amutsinda mu ncuro zitanu bamaze guhura ni kuri inkuru turangirije ko makuru y'inkino twaye tubafitiye muri iki gitondo
Juti zacu turi kumwe ku ijwi rya Amerika ibiganiro byacu bya mbere by'iki gitondo na bihumurije ariko radio yanyu irakomeza kubaganira umunsi wose mugire rero umunsi mwiza kandi mugubwe neza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda